Nzamba.
Nzambi la samirana. Amakuru na Emmanuel Ndayishimiye.
Radio Inzamba gati ya kawe turi kwigenekezo ya 5 ntwarane umwaka 2021 ni wa mwanya wa makuru mu Kirundi mwavyumvise ayo twabateguriye ahagaze kuri izi ngingo nkuru nkuru. Mibohero rikuru rya Mpimba haravugwa ikiza COVID-19 kigisirije abantu 10 ni bo bamaze kumenyekana kuba baranduye. Kuva mu ntango zo mu kwezi kwa kabiri abanyagihugu bose bo mu ntara ya Kirundo bari kubatozwa ku nguvu amafaranga y'intererano yo kubaka ingoro y'umugambi CNDD-FDD ku rwego rw'iyo ntara agashavu kakaba ari kenshi muri abo banyagihugu ni mukanya muravyumva muri ano makuru. Nayo munezero ni myinshi cyane muri radio RPA ijwi ry'abanyagihugu yakwije imyaka 20 isamirana umuyobozi w'iyo radio aratubwira ibyo bashitse ku. Ino saku by'Imana niwe yari mu buhinga bw'ivyuma mu kanya idonido jano makuru kazi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu Inzamba akaburungu org.
Radio Inzamba duhejeye kubabwira iradio RPA yahuye n'amakuba menshi mu myaka 20 imaze ikora abamenyesha makuru bayo baratotejwe barafungwa mbere niyo radio irugagwa ivyo vyavuye ku butegetsi bubi ubonyanga gatya kazi na muntu n'inyongo z'abanyagihugu iyo radio isanzwe ishira imbere uko niko bisigurwa na Bob Rugurika umuyobozi wa RPA mu gihe kuri no 5 ntwarane mwaka 2021 RPA irumanije imyaka 20 ikora. Bob Rugurika asaba abakunzi ba RPA be n'abarundi bose kubona ko ibibazo by'ubukene ubwicanye n'ayandi mabi bakoregwa bifitaniye isano n'ibibazo bamenyesha makuru bagiye barahura. Bob Rugurika
ka iradio RPA yugawe kenshi yara abamenyesha makuru bayo barafunzwe baratotezwa abandi barahunga kubera ko icyo gihe cyose no kubera ko abo bamenyesha makuru cyangwa iradio baba bari ko bagerageza kwitaho ineza y'abanyagihugu baba bari ko bagerageza gushira habona ibinyegezwa by'ubutegetsi haba mu bwicanyi ubusuma uhonyanga gatya kazi na muntu. Narabibonye mu myaka 20 RPA imaze yugawe n'ubutegetsi butandukanye urete ko kuva mu mwaka 2015 haje kandundura aho ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwica ku mugaragaro bwiba amenya buhonyanga gatya kazi na muntu ataco bwinona. Ibyo rero nibi mubona uno munsi nuko mubona abarundi bifashe abarundi uno munsi barashonje abarundi barakenye abarundi barafungwa ataco bazira abarundi baricwa abavyeyi birirwa barahekugwa abantu bakicirwa babo bagafungwa mu bintu bisiga ubwenge. Ibyo byose rero bifitanye isano n'ingorane RPA uno munsi irimo. Abanyagihugu rero nibo bakwiye gutahura ko bene ibi bibazo mu bisanzwe ni ibibazo biberekeye amaradiyo abamenyesha makuru batotezwa kubera inyungu z'abanyagihugu. Rero nibaza ko abarundi no munsi bobiraba bakabona ko batwawe nabi bakabona ko bafise ubutegetsi bubi hanyuma akaba aribo bazomenya ingene nabo baruca. Ariko hanini nibaza ko twebwe nk'abamenyesha makuru ntibiduce intege kuko barashatse kutwica baratwiciye abacu baranyuruje abamenyesha makuru bacu barafunga abandi barahunga ntibizoduce intege twe tuzoguma ku kivi ku murimo. Ni nka kujya kumuzirikare amasasu aravuga ariko bakamubwira bati genda ni hari ari karavugira. Nibaza rero ko twebwe ivyo biduha inkomezi na cyane cyane ko tuzi ko abanyagihugu bashyigikira radio RPA tuzobandanya tubakorera ibishoboka byose kugira umunsi uri izina baze baronke ubutegetsi bwiza ubutegetsi bwubaha abarundi ubutegetsi buteze imbere abarundi bave muri uyu mubabaro barimo utegwa n'ubwicanyi n'ubusuma n'inzara barimo.
Yari Bob Rugurika umuyobozi wa radio RPA. Ishavu ni jinshi muwadanda za mu isoko y'intara ya Kirundo kuva mu gatondo kuri uyu wa 5 imirimo yabo yahagariswe kubera ibikorwa byo kubaka ingoro y'umugambi CNDD-FDD. Amakuru ava muri iyo ntara yemeza ko kuva mu ntango z'ukwezi kwa kabiri abanyagihugu bose muri iyo ntara batozwa ku nguvu amahera y'intererano yo kubaka iyo ngoro y'umugambi uri ku butegetsi. Idonido na parfait mudasigana
Kuva mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu amabutike adandarizwamo ibintu bitandukanye ntiyuguruye n'uruja n'uruza rw'abantu rwahagaze nk'uko amakuru dukura mu gisagara cya Kirundo abivuga. Imbonera kure z'umugambo uri ku butegetsi zashizwe mu mahwaniro y'amabarabara yose kugira ngo zitegeke abantu bose kuja gukora kuri iyo ngoro y'umugambo SNDFDD. Umwe mu banyagihugu wo mu gisagara cya Kirundo yemeza ko kuva kuri uyu wa kane imodokari y'umugambo SNDFDD yazunguruka mu gisagara cya Kirundo irarika abanyagihugu bose kuzindukira kubaka ingoro y'umugambwe. Abanyagihugu bo muri ico gisagara cya Kirundo bagasaba ko ibyo bikorwa byo kubaka ingoro y'umugambwe byo kwitabirwa nyabona n'abanywanyi b'umugambwe SNDFDD.
Ejo ku mukoroba niho imodoka yazunguruka mu gisagara cya Kirundo irarika ko hari ikivi ku munsi wa gatanu ibikorwa rusange byo kubaka ingoro y'umugambwe SNDFDD. Abanyagihugu rero basaba ko mwene ibyo bikorwa bitunganywa kugira ngo bitabirwa n'abasanzwe bari mu mugambwe bakareka kuba urabuza mu bikorwa byabo bya misi yose n'abariko bararondera irasiyo y'umuryango. Tugasaba ko rero nk'abadejeje intwaro bakurikiza amategeko bakamenya gutandukanya ibikorwa by'igihugu n'iby'umugambwe.
Isoko rya Radio Inzamba mu gisagara cya Kirundo ryemeza kandi ko amafaranga atozwa ku nguvu kuva ku munyagihugu mutoya gushika ku mudandaza hari amafaranga ari hagati y'amajana atanu n'ibihumbi ijana by'amafaranga y'amarundi. Tubamenyeshe ko iyo ngoro y'umugambwe SNDFDD yatanguye kubakwa kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ibikorwa byo kuyubaka bikaba bisubiriye gutangura kuva aho Reveriyano Ndikuriyo atorewe kurongora umugambwe SNDFDD.
Parfait mudasigana twarondeye buramatara w'intara ya Kirundo kuri ayo mafaranga atozwa ntitwashoboye kumuronka. Ano makuru arabandanya abari mu mashyirahamwe yo kunguruza abantu nta burenganzira bagifise bwo gutoza amahera mu bituro. Iyo ngingo yafashwe kuri uyu wa kane n'umushyirangange w'intwaro yo hagati mu gihugu mu nama yagiranye n'abaserukira ayo mashyirahamwe. Kubwa Gabriel Fiera rongo ishyirahamwe gishinze kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta, iyo ngingo ni nziza ariko warerekana ko hari iby'ubushyirangange butatanze ko umuco. Francine Kanyange.
Kimwe mu byatumye umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu afata iyo ngingo ni kuremurura abo bahora batanga ayo mafaranga nk'uko umuvugizi w'ubwo bushikiranganji yabisiguye inyuma y'inama yagirishijwe n'umushikiranganji Gervais Ndirakobuca. Amahera ku bituro ubu azotozwa n'abakozi ba meri gusa. Pya Nkurikiye.
Abantu barongoye aya mashyirahamwe bakaba basabwe ko tabaka ibitasi abo bahora batuma kujya gutoza amafaranga muri ibyo bituro by'imodoka. Ntihaze hagira umushoferi adosubira kwakwa n'ifaranga na rimwe kuko twabonye ari igikorwa cyo kubaremereza cyane, kandi ahanini kikaba kiriko kiratera ukugomba kwitiranya ibintu kubera kononera igikorwa gihambaye kiriko kirakorwa n'ubushikiranganji cyo kijyanye n'ukwezi gahinyuze.
Gabriel Fili arongoye ishyirahamwe Rikam arashima iyo ngingo ariko akabona ko hari ikinigeje inyuma yayo.
Biraboneka neza ko byari birushije cyane abatwara abantu n'ibintu kuko basaba amafaranga menshi cyane kandi bakayasabwa bitari bikenewe. Twebwe bidutera amakenga gose kandi ni mwiza twabivuze mugabo nyamba bashaka kubikora nibabigire ku mugaragaro abantu bahiganwe. Twe twifuza ko byo bwanjye kwa Obere naho no muri Obere bitera byose ngode. Rero uyu mugambi ushobora kuba hari abategetsi bari nyuma yawo kugira ngo bashimwe mitahe.
Tubamenyeshe ko mu mahera abo buguruza abantu bahora batanga hari mu itagisi ya meri hamwe n'amahera y'igituro.
Francine Kanyange turagushimiye. Tumira Matemu Kanyano makuru arabandanye.
Ni gute twokaraba iminwe mu ntumbero yo kurwanya ikiza cya coronavirus? Ni ugukaraba iminwe ukoresheje amazi meza n'isabuni. Ukaraba neza hagati y'intoke mu nzara ukaduza kugeza ku gikonjo kugira ngo ntihagire imigera yoguma yinyegejeyo. Isabuni wayisize uyimarana iminota itari munsi y'itatu kugira ngo imigera ipfe. Ni ryari biri ngombwa gukaraba iminwe? Igihe cyose uvuye hanze n'imbere yo kwinjira mu zindi nyubakwa zose n'ibibanza ugendeyemo naho yo bari kwa muganga. Imbere yo kwambara agapfukamunwa kugira ngo ntukanduze imigera iri ku biganza ushobora kuba wanduye. De rero ni nyuma yo kugakura kuko nako gashobora kuba kagiye kw'imigera ugatwisigarana mu kiganza.
Ako nakamo kahajye inzamba agateka kawe
ifadikanije na Internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi.
Amakuru ya Radio Inzamba arabandanya ayajanye n'amagara y'abantu abantu 10 nibo bamenyekanye kuba baragwaye mugera wa corona mnyubahiro rikuru rya mimba mu mpera z'indwi heze. Ivyo bitigira ivyavuye mu bipimo byakozwe ku bakozi bibohero amwe nabamye mu banyororo. Muri abo 10 batatu n'abanyororo indwi nabo bagizwe n'abakozi bibohero hamwe n'abajeje bivuriro ryo ngaho mu mimba. Ubuyobozi bwaje gufata ingingo yo guhagarika imanza zose mu kiringo cy'indwi zibiri, ariko bikaba bitanyegereje abanyororo. Bakaba bidoga ko isuku risanzwe atako gifashe muri iryo bohero kubera ibitigiri by'umurengera. Reveriano Bazikamwe.
Kwa gatanu w'indwi heze niho mu ibohero rya mpimba hatogwa abantu bane banduye umugera wa corona. Bari bagizwe n'abakozi babiri bo mu buyobozi bw'ibohero na babiri mu bakurikirana ubuzima bw'abanyororo. Bukeye bwaho abantu bagera kuri 20 bari biketswe ko bahuye nabo bagwaye, muri bo bakaba harimwo n'abanyororo 10. Muri abo hagiyemo batandatu bamaze kwandura, bagizwe n'abanyororo batatu na batandatu mu bakora mu buyobozi bw'ibohero. Bacaba ba bose hamwe abagwaye 10 mu ibohero rya mpimba. Amakuru dukura ngaho mu ibohero haciye hakurikira gupima abanyororo bagera kuri 30 bikekwa kuba barahuye nabo ba mbere, ariko basanga bose barakomeye. Ariko rero abanyororo bo bagumanye ubwoba ko bari kubanza kubashira ahabonye n'imisi mikeya. Icyatangaje abanyororo nuko ubuyobozi bw'ibohero bwaciye bufata ingingo yo kubuza gusubira gupima abandi, buvuga ko atamafaranga ibohero rifise ryo kubapima. Naho ayo makuru nyene abandanya avuga ko hari bamwe mu banyororo bafite ibimenyetso nk'iby'umugera wa corona. Iyindi ngingo ubuyobozi bwafashe nuko atabanyororo bazosubira kuja kuburana mu kiringo cy'indwi zibiri. Abanyororo bakavuga ko ari umubabaro kuri bamwe mu bari kuburana muri icyo gihe, kuko bari bizeye kubona amadosiye yabo agiza hashitse. Bakaba kandi banegura cyane ko abarongoye ibohero ataco banezwe mu bijanye n'isuku ry'abanyororo muri iki gihe cy'ikiza, mu gihe batanafite ubushobozi bwo kwigurira agatambara gafuka umunwa n'izuru mu kwirinda gukwirakwiza ikiza cya corona. Ibohero rya mpimba rikaba uyu munsi riharugwamwo abanyororo barenga 4,900, mu gihe rifise ubushobozi bwo kwakira abanyororo 800 gusa. Ntiturashobora kuronka umuyobozi w'ibohero rya mpimba kugira twumve kwica bivugako.
Reveriano Bazikamwe koze urunani kose sona rurikiyemo amasendika y'abigisha ruyateye umutima uhagaze n'ingingo yo gukukuruka ku myaka 60 ku bakozi ba leta harimo n'abigisha. Mu rwandiko rwo runani ruherutse gusohora rubona ko hamwe iyo ngingo yoshigwa mu ngiro yogira ingaruka mbi cyane ku miryango yabo bakukuruke. Urunani kose sona rugasaba ko imyaka yo gukukuruka yogumizwa ku myaka 65. Iyo nkuru tubibaze Jean Georges Kibogora.
Iyo ngingo y'ukukuruka ku myaka 60 yateye ibibazo bitandukanye mu bakozi ba leta na cyane cyane bo mu bisata cy'abigisha. Abo bigisha ikibatangaza ngo nuko icyo kibazo caganiriwe cyane mu nzego za leta na cyane cyane mu nama nkenguzamateka, mu ntumbero y'uko iyo myaka y'ukukuruka yoshigwa kuri 65 bijanye n'uko ubutunzi bwifashe mu kigo INSS gitekaniriza kazoza abakozi, no mu ntumbero yo gushyira ku rugero rumwe abakozi benshi bo mu bihugu byo muri Afurika yo mu buseruko. Amasendika ahurikiye mu nani kosesona avuga yuko imyaka 65 ariyo yumvikanywe ko mu nama yahuje abaserukira leta, abaserukira abakozi n'abakoresha bari kumwe n'abaserukira ikigo INSS. Muri urwo rwandiko urunani kosesona bivuga yuko rudatahura ingene ivyo vyumvikanywe ko vyogwizwa n'ubusa. Rusigura kandi ko gukukurutsa abakozi ku myaka 60 bitora aba bakozi bose, kuko bose ngo ntibagengwa n'amategeko amwe ajanye no gutekaniza kazoza abakozi. Ayo mategeko ngo atekanya yuko abakozi bo mu bisata by'abigisha, abaganga n'abacamanza, abakozi bakukuruka ku myaka 65, kandi yuko ivyo vyabwirizwa kubahirizwa, kandi yuko ivyo vyabwirizwa gufatwa nkuko atawuzobigaruka ko bimwe bita droit acquis mu rurimi rw'Igifaransa. Hamwe ivyo bintu bitokurikizwa ingaruka ngo zoba mbi cyane ku miryango yabo bagiye gukukuruka kuri iyo myaka 60, ingaruka mbi ku mashyirahamwe yo gufasha abigisha, ku mashyirahamwe y'ubutunzi, eka mbere no ku mabanki. Runani kosesona rusaba cyane cyane leta y'u Burundi kubahiriza ingingo ziba zafashwe mu biganiro hagati yayo abaserukira abakozi n'abakoresha, hamwe rero n'amategeko mpuzamakungu ajanye n'akazi.
Inongare uduche dusozera no makuru shimire mwese mwadukurikiye shimire bagenzanje bayatorokanije Emmanuel ndayishimiye ndabashikirije ndabaseze nagasaga.